murumva ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'amakuru duhera kuyo hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na Aloyce Bigirimana.
Mwanamutse Jeffrey, turahera mu karere ka Afrika y'Ubuseruko. Raila Odinga atavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kenya, yavuze cyo ku munsi w'Imana ko hagaritse imyiyerekano yiyamiriza ubutegetsi. Yavuze ko yiteguye kuganira inyuma yo gutegwa akamo na Perezida William Ruto ko kuyihagarika, ariko yaragabishije ko iyo myiyerekano ishobora gusubira mu minsi mike. Abantu bihumbi baritabiriye imyerekano yiyamiriza ubuzima buzimbye hamwe no kuba yaribwe amatora. Yatunganijwe inshuro zitatu mu ndwi zibiri ziheze, yabaye mu bugizi bwa nabi kandi iyindi myerekano yaritegekanijwe kuri uyu munsi wa mbere. Mu gatondo kejo ku munsi w'Imana, Perezida William Ruto niho yasaba Odinga guhagarika iyo myerekano. Yavuze ko imaze gupfamwo abantu batatu n'abandi barenga amajana ane bakomeretse, barimwo abajejwe umutekano hafi mirongo itandatu. Ruto yavuze ko hashobora kuba inyanyugwa muri komisiyo y'amatora, iki ni kimwe mu bisabwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Odinga yabwiye abamenyeshamakuru ko afise icyizere ku byashyikirijwe na Perezida William Ruto. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi basaba ko haba ibyo inyanyugwa muri komisiyo y'amatora, harimo ko Perezida atemerewe kuyuzuzamwo abamushyigikiye. Odinga yavuze ko hakwiye kuba inama nshingamateka irongowe n'impande zibiri kandi ifashwe mu mugongo n'abahinga mvamakungu. Yemeza ko Perezida Ruto atabitoreye inyishu bazoca basubira mu myerekano hatarenze indwi imwe gusa. Muri Afrika kandi, Burkina Faso yarirukanye abamenyeshamakuru babiri b'Abafaransa. Abo bakorera ibimenyeshamakuru Le Monde na Liberation byo muri icyo gihugu nyene, nk'uko ibyo bimenyeshamakuru bwabyo byabitangaje ejo ku munsi w'Imana. Byagiriza ubutegetsi bwo muri Burkina Faso gutoteza ibimenyeshamakuru by'abanyamahanga. Ikimenyeshamakuru Liberation cyavuze ko Agnès Fevre hamwe na Sophie Duce bageze ipari ejo kuw'Imana kuwa gatanu w'indwi iheze, niho batumwa ko n'inzego za gisirikare muri Burkina Faso zirababaza mu nyuma ziruhira kubamenyesha ko birukanywe. Mu itangazo ikimenyeshamakuru Liberation cyasohoye ku rubuga rwacu, cyavuze ko abo uko ari babiri atagatsembwa bafise bakorera muri Burkina Faso mu buryo bwemewe n'amategeko kandi bafise visa zemewe hamwe n'ibyangombwa byo gukora umwuga wabo. Cyavuze ko kiyamirije kivuye inyuma iyirukanywa ryabo muri icyo gihugu.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muyavugwa hanze y'umugabane wa Afrika, hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umushingwamanza canke umuavoka wa Donald Trump yavuze ejo ku munsi w'Imana ko agiye guhangana n'ubucamanza kubyo bwagiriza umukiriya wiwe. Trump yagirizwa ko yatanze igifukamunwa cy'amadolari ibihumbi 130 ku mugore w'icyamamare muri sinema z'imibonano mpuzabitsina kugira ntavuge ko bigeze kuryamana. Avoka Joe Tacopina yabwiye televiziyo y'Amerika CNN ko ayo mafaranga Trump yayarishe Stormy Daniels ku bushake bwiwe atayarishe bishingiye kuri politike. Trump yarahakanye kuva kera ko hari ibyo bahuriye ko n'uwo mugore, ariko yaremeye ko yayarishe imbere y'amatora yo mu 2016 aho yariko arahiganwa n'umudemokrate Hillary Clinton. Avoka Tacopina yavuze ko atazoreka kuvuga ko umukiriya wiwe atakimwagira igihe yofatwa ejo ku munsi wa kabiri, ariko ngo ntazoshoka asabwa ko urubanza rufutwa. Trump abaye uwa mbere yahoze ari perezida yegeswe ku cyaha yagirwa n'ibyaha birenga 30, ariko icyaha yagirizwa ntikiramenyeshwa ku mugaragaro kandi kizotangazwa igihe azorengukira mu butungane ejo ku munsi wa kabiri. Nayo amakuru ku ntambara hagati y'Uburusiya na Ukraine. Misile z'Uburusiya zarishe abantu batandatu ejo ku munsi w'Imana mu bice bibamwo abantu mu gisagara cha Kostiantynivka hafi ya Bakhmut ni mu buseruko bwa Ukraine. Ni mu gihe Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yashimiye abasirikare biwe kucyo yise guhangana n'igisirikare gikomeye cyo muri iki kinjana gihungabanya ikiremwa muntu aricyo Uburusiya. Zelensky yabivuze aho bibuka umwaka urangiye hatowe ibiziga by'abasivile mu gisagara cha Bucha ni hafi y'umugwa mukuru Kiev wa Ukraine. Ubwo bwicanyi cyabaye icibutso cy'ibyaha byo mu ntambara byagirizwa igihugu cy'Uburusiya. Uburusiya bwagiriza igihugu nabo bwagiriza Ukraine nabo bicuditse bo mu bihugu byo mu burengero bw'isi kuba ari bo babikoze kugira mu nyuma babibwegekeko. Uyu mwaka uheze ubwo bwicanyi bubaye bihuriranye n'uko Uburusiya bushikiriwe kurongora kanama kawuni kajejwe amahoro n'umutekano ku isi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ni i New York. Ugutana mu mitwe gukomeye kurabandanya hagati y'igisirikare cy'Uburusiya n'icya Ukraine mu mikingararo y'igisagara cya Bakhmut ahamaze amezi hagwanirwa bikomeye hagati y'izo nteko zibiri. Rwanda Paul Kagame arongoye umuryango wa FPR inkotanyi kuva mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'1998 niwe yatowe kubandanya kurongora. Manda y'imyaka itanu yahawe na Congre ya R izorangira muri 2028. Assumpta Kaboyi yaradukurikiraniye amatora yabaye ejo.
Gutora abayobozi nicyo gikorwa cyasoje kongere yari imaze iminsi ibiri n'amatora atagaragayemo impinduka zigaragara ku isonga nyirizina. Perezida Paul Kagame niwe wongeye gutorerwa kuyobora FPR ku mwanya wa vice perezida watowe ni madamu Uwimana Consolé wahoze ari senateri. Yasimbuye bazivamo Christophe wari umaze imyaka icumi muri uwo mwanya. Ku mwanya w'umunyamabanga mukuru wa FPR Inkotanyi hatowe Bwana Gasamagera Wellars wasimbuye François Ngarambe wari umaze imyaka 20 muri uyu mwanya. Gutora bazayobora umuryango FPR Inkotanyi mu gihe cy'imyaka itanu byahuriranye no kwizihiza isabukuru y'imyaka 35 uyu muryango umaze uvutse. Perezida Kagame akaba n'umuyobozi wa FPR Inkotanyi yagarutse ku nzira itoroshye uyu muryango wanyuzemo kugeza aho ugeze ubu.
Ndibuka abenshi twari tudafite n'imyenda yo kwambara, hari aho twavanye amafaranga yo kugira ngo twambare, yango nibwo bwari ubwa mbere nambara isuti. Ndetse ingendo z'abakozi ba leta icyo gihe twashyizeho ba minisitiri ni iki, nabwo dufata muri wa mufuka tukajya tugura amatike. Aho mvuga amafaranga yavuye ni amafaranga yari yasagutse ku rugamba. Umuminisitiri wa mbere gusohoka agiye ku kazi ka leta afata amafaranga ngo agiye gufungura za ambasade hanze 2200 by'amadolari aragenda n'ubu ntaragaruka.
Uyu muminisitiri Perezida Kagame yavugaga ni Jean Marie Vianney Ndagijimana wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga uba mu Bufaransa. Si uwo gusa Perezida Kagame yatunze agatoki kuko yavuze n'abahoze muri FPR Inkotanyi bahunze u Rwanda.
Hanyuma noneho muri twe muri twe abarwanya intambara bagize bati nabo bamwe bafata inzira barigendera kubera ko ubundi muri bo banarwana niyo ntambara ibyo bari bafite mu mutwe bazageraho cyangwa bazigezaho baje gusanga atari wo mugambi rusange wa RPF.
Perezida Kagame akaba n'umuyobozi wa FPR Inkotanyi yumvikanishije ko aba bayobozi bananiwe gusobanura inshingano z'ibyo bakoraga bahitamo kuva muri FPR baragenda. Perezida Kagame yakomoje kuwahoze ari umunyamabanga mukuru wa FPR aho yumvikanisha ko wari umunyamabanga mukuru yafatiwe mu bikorwa by'ubujura yiba amafaranga. Bamwe mu bahawe ijambo muri iyi kongere ya FPR yahuriranye n'isabukuru y'imyaka 35 bagaragaje ko FPR bayiyobotse kubera imikorere yayo. Minisitiri w'urubyiruko mushya Dr. Rutuma mutima twishima Abdara warusanzwe kuri ibitaro bya Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba mbere yuko agirwa ministre yagaragaje ko muri FPR urubyiruko rubasha gukabya inzozi zarwo
cyangwa nongere mbashimire kukizere mwangiriye cyo kuyobora ministeri y'urubyiruko ubundi nka kera cyangwa hari no urubyiruko duhura rwo mu bindi bihugu uramutse uri nk'umuganga uri muri consultation umuntu akakugera akakubwira ko yarose yabaye ministeri ubundi wa ma transferi nk'iyo kugendera kuko nta kugira ngo kimwe muri achievements za FPR no muri achievements za nyakubahwa chairman wacu ni uko hano mu Rwanda urubyiruko professionals uwo ari we wese yarota yageze ku mwanya runaka kugira ngo ni kimwe mu bintu bikomeye imyaka 35 isigiye abanyarwanda
usibye abanyamuryango ba FPR inkotanyi bagera ku 2000 bari bitabiriye inama abahagarariye imitwe ya politiki yose ikorera mu Rwanda n'abahagarariye imitwe ya politiki iri ku butegetsi mu bihugu bituranye n'u Rwanda n'ibya kure nabo bari bitabiriye iyi nama mu Burundi ishyaka CNDD-FDD ryaryohereje intumwa harimo uhagarariye ishyaka Frelimo ryo muri Mozambique NRM ryo muri Uganda ZANU-PF yo muri Zimbabwe ishyaka chama cy'amapinduzi ryo muri Tanzania ndetse n'intumwa zohejwe n'igihugu cy'Ubushinwa Asumpta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
urakoze Asumpta bamwe mu bakurikira politike y'u Rwanda basanga kuba Kagame yarongeye gutorerwa kurongora FPR ari kimwe mu bimenyetso bishobora kwerekana ko uwo muryango uzomutanga nk'umukandida mu matora ya perezida ategekanijwe umwakuza
Alois Bigiriman urakoze kutugezaho ayo makuru mukomeje kumva radijwi rya Amerika ivugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25 31 na metero 41 kuri Y3 radio yacu voa.com naho murahadusanga naho Facebook na Twitter mudusanga kuri @voaradio yacu ingingo z'ingenzi z'amakuru tubafitiye muri iki gitondo mu Burundi mirambo y'abantu 13 muri 15 baguriye n'ikirombe cya zahabu mu cyumweru gishize yarayishyinguwe
uko byifashe abantu bapfuye bakuye mu kinogo bose ni 13 ubu rero tukaba tugomba tubashingure ariko harimo umwe ava mu Kayamba nabi wabo bari ngaha
Nikodeme Ndahabonyimana ni musitanteri wa komine Mabayi aho ibyo byabereye Uburundi abacukuzi ba zahabu 15 bo muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'igihugu baguweho n'imisozi imirambo 13 yabonetse yashyinguwe ejo ku cyumweru abandi ntibaraboneka Eloge Willy Kaneza
Awe nzinza hawa hapo ya mwijoro wa gatanu urushiro wa gatandatu baguye mu binogo bibiri ahitwa Gafumbegeti ni muri zone butahana muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushiburengero bw'u Burundi ubwo amasoko y'ijwi rya Amerika byatewe n'imvura nyinshi yaguye muri ako gace yatumye uruzi rugogo ruhegereye rwuzura ruratinzira amazi yarwo yaciye ahusha inzira asenderana yisuka mu birombwe byarimwo abimba inzahabu mu kinogo cya mbere harimwo abacukura inzahabu 11 icya kabiri cyarimwo 4 bafiriyemo bose nk'uko amasoko yacu abivuga ku mutaga kuri wa gatandatu igipolisi kijejwe gukinga impanuka abakozi b'ubushinganje bujejwe ubutare bari kumwe n'abajejwe intwaro biriwe baragerageza gukurayo ibiziga no kuraba ko hari abo borokora ariko bibatakuwa amazi mugabo mu gicugu cyo kuri wa mungu bahavuye bakura ibiziga 13 mu binogo nk'uko byemezwa na mutaneri wa komine Mabayi Nikodeme Ndahabonyimana agira katubwira amamuko y'abapfuye bashinguwe kuri wa mungu
uko byifashe abantu bapfuye bakuye mu kinogo bose ni 13 ubu rero tukaba tugomba tubashingure ariko harimo umwe ava mu Kayamba nabi wabo bari ngaha duca turaba ko tuvugana amasaha ari kabarore tumukoresheje isanduku tumushyiremo hanyuma je nje ndamujyana mu Kayanza amasaha ari kabarore ngo mende mu Rwanda duce duhurira mu rwego ndamumuhe abandi bava cumi bava ngaha nyine muri Mabayi babiri nabo muri Mugwi umwe nawe mu Kayamba na kumutumba warutore na Gafumbegeti yabo bashingura n'ahantu hamwe kumutumba warutore natubwira tubashingure
bwana ndahabonye imana twara komine mabayi amagarira bimbyi binzahabu n'abakoresha babo kwirinda gucukura mu gihe haguye imvura nyinshi
impanuro dutanga ubwa mbere twatanze impanuro nk'uko bikurikizwa n'amategeko nyine ko botegeza ko bafite amasirasi mugabo amasirasi barayafite mugabo isigura ngo umuntu abafite amasirasi kake twongera ko babonye imvura iguye ari nyinshi baca bava mu ibyo binogo cyane cyane gusanga ibinogo bimaze kugera mu metero cumi ugasanga n'ahantu hegereye amazi ashobora kuzura agacacayo
umukuru w'urwego rw'igihugu rujejwe guhangana n'ibiza n'isibe general de brigade de police aniseni baruta arafite hanura amakoperative y'abacukuzi n'ubushiranganje bujejwe butaye n'agataka kugira amasanganya agabanuke cyangwa atuzwe
akamo ka mbere no gatera amakoperative mwe nayo yimba ubutare bokora mu migwi hakaba umugwi winjira mu kinogo hakaba n'ubundi ugumi musozi kugira ngo babari hanze y'ibinogo babarabire ingene igicu kiriko kiragenda imvura ikuvye bagashobora kuca babwira abandi bati nimuveyo bakayirindira na karengo usiga imvura arayirindira ubutumwa bwa kabiri no gushikiriza amakoperative akamana ntaryo araba yuko muri barya abakozi bakoresha yuko atabandi bantu boba babinyegezamwo kugira ngo baje kurondera inzahabu canke ubundi butare mugabo babirondera ku giti cabo binyegeje inyuma yabo bantu baba bariko bakora bazwi ubutumwa bukurikira n'ubuha ubushikiranganje mu vyo bujejwe harimwo ubutare nagataka bakama iminsi yose baraba yuko ayo makoperative afise amakontra amasezerano na zanzu z'ubwishingizi ibi twita assurance kubasaba yuko batohirahira ngo basubire kuja gukora ibikorwa mwene ivyo badafise ubwishingizi kuko iyo habaye ingorane nk'izi bafise ubwishingizi bararonka indishi y'akababaro ariko bataburonse biba ibikorwa by'impfagusa n'uruhombo ku gihugu n'uruhombo ku miryango yabo
mu buraruko bushiburengero no mu buraruko bushiruseruko uduce tubiri turimwo ubutare bwinshi butandukanya mu Burundi amasanganya amwe nayo arakunda kwibonekeza abimbi nzahabu mu kinyegero cyane cyane bahitamwo gukora mu ijoro kugira binyegeze abajejwe intwaro bagacukura mu binogo binjiramo atagikoresho na kimwe bafise co kwiki ingira intara y'ibitoke ntikunze kuvugwamo benshi mu bahitanwa nayo masanganya kurusha izindi eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
tuje Kigali mu Rwanda aho mu mpera z'icyumweru dusoje habaye itangizwa ry'ibihembo nyafurika bizwi nka African Heritage Concert and Awards byatanzwe ku banyafurika bo mu nzego zitandukanye bakoze ibikorwa by'intangarugero biteza imbere uwo mugabane babo barimo nyakwigendera Pombe John Magufuli wahoze ari perezida wa Tanzania Thierry Ndayishimiye
Nubushimwe bwatangiwe muri Kigali mu karere ka Nyarugenge kuri tariki ya mbere ndamukiza umwaka w'2023 aho byateguwe binatangwa na Heritage Time mu gitaramo caranzwemo ibikorwa bitandukanye byerekana ubudasa n'umwihariko w'umuco nyafurika abashimiwe bari mu migwi batowe mu bihugu bitandukanye byo kuri uyu mugabane muri abo harimo umuhisi Perezida John Pombe Magufuli yahoze arongoye igihugu cha Tanzania Perezida Paul Kagame w'u Rwanda Iyani Kama yahoze arongoye igihugu cha Botswana Goodluck Jonathan yahoze arongoye Nigeria Vice Perezida wa Liberia n'abandi u Rwanda nigo rwatowe ngo rwakire ibi birori kubera inguvu rubandanya gushyira mu iterambere ku buryo rwamaze kuba icyitegererezo kuri benshi kuri uyu mugabane nk'uko bivugwa n'abateguye ibi bikorwa Heritage Time Heritage Time ni ikigo cyagutse cihaye ihangiro ryo guteza imbere itangazamakuru ku mugabane wa Afrika kikaba cyatanguye gukora mu mwaka w'2020 ni nacyo cyateguye ubu bushimwe Moses Siroko Siasia arongoye Heritage Time agira ati ndabona ari nk'indoto kubona iki gikorwa kibaye ku mugaragaro ku bwa Heritage Time ibi bituma umugabane wa Afrika uhabwa agaciro mu bijanye n'itangazamakuru ibi ndabibonamwo ubu ubuhambaye no guhabwa inshingano zikomeye bikanyereka ko Afrika iri kirahabwa ikibanza ku mugabane w'isi Moses Siroko yanatangaje ko ari umwanya wo guha agaciro no gushimira abanyafurika bo mu nzego zitandukanye bakoze ibikorwa by'intangarugero bigamije guteza imbere umugabane Seretse Kama Iyani yahoze arongoye igihugu cha Botswana ari mu bitabiriye iki gikorwa i Kigali ari mu bashimirwa ingufu yagize mu guharanira uburenganzira bwa muntu n'iyubahirizwa ry'amategeko yibukije indongozi za Afrika muri rusange ko bakwiye kubera aho abanyagihugu bakabereka inzira nziza
politiki ni nziza ariko ishobora kwangiza byinshi mu gihe yobikoreshejwe nabi. Abayobozi b'Abanyafrika bakwiye kubera akarora keza abanyagihugu bakabereka inzira nziza aho kubiba imvugo z'ugwanko no kuburebamwo ibice. Ati ntabwo politiki ari inyungu z'umuntu ku giti ciwe, ahubwo inyungu z'abanyagihugu umuyobozi bakwiye kugendera ko. Ariko ku mugabane wacu hari uturoro twinshi ko abayobozi baje ku butegetsi bakumva ko ari ingabirano bahawe n'Imana. Hari abantu benshi babakwiriye kuroswa umwanya wo guteza ibihugu byabo imbere bigashika rwego rushimishije.
In order to change an outcome.
Dr. Goodluck Jonathan yahoze arongoye Nigeria hagati y'ibihumbi 2010 n'ibihumbi 2015 na washimiga uburyo ariwe perezida wa mbere wa Nigeria yemeye gutanga ubutegetsi mu mahoro akabuha abatavuga rumwe n'intwaro yiwe igihe yari amaze gutsindwa amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2015. Ubwo yari amaze kwakira agashimwe kiwe yafashe ijambo ashimira perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, nawe yari mu mugwi w'abayobozi bakomeye bakoze ibikorwa bikomeye kuri uyu mugabane no mu bihugu byabo. Yagize ati:
"Let me sincerely appreciate President Kagame.
Ndashimira nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'abanyagihugu b'iki gihugu kuri jewe ishimikiye ku mateka yaranze igihugu cy'u Rwanda rwabereyemo genocide yakorewe Abatutsi rukaba rumeze uko twabonye ruri ku rwego rw'intangarugero kuri uyu mugabane. N'ibyo gushima ubutegetsi ubwubatsi u Rwanda inyuma y'amabi yari amaze gukorwa mu gihugu cy'u Rwanda."
Umunyarwandakazi Christelle Kwizera afite imyaka 25 y'amavuko nawe ari mu bahawe agashimwe aho yakoze ibikorwa byo gushikiriza amazi meza ku banyagihugu abicishije mu muryango yashinzwe witwa Water Access Rwanda. Avuga ko umunyafrika wese yari akwiye gushira ingufu no kurazwa n'inshinga ibiteza imbere bikanaha uburenganzira ku kubaho neza kuri buri munyagihugu. Ati: "Buri munyafrika akeneye kumenya uburenganzira bwa muntu carico. Icyo umugambi wacu wifuza ni uko buri muntu ashikirwa n'amazi meza. Kuba tubashije kuronka agashimwe bitwongerereye ingufu kandi ku myaka mfise nabifashijwemo n'ababyeyi kugira ngo ndabishikeko." Jean Pombe Magufuli yahoze ari perezida wa Tanzania nawe yahawe agashimwe k'umuntu yaraniye impinduka abicishije mu burongozi aho yashimikiye kuguhasha ibibazo byari byugarije igihugu ciwe birimo ruswa, kwakira n'abanyagihugu mu nzego zo hasi, gusesagura amatungo ya leta n'ibindi. Nagashimwe kahawe umukenyezi w'umuhisi Pombe Magufuli ariko akaba yahagarariwe na ambasaderi wa Tanzania mu Rwanda ari nawe yafasha ku gashimwe. Abandi bashimiwe barimo Victoria Nalongo na Musisi yashinze umuryango ufasha abana wiswe Bright Kids Uganda, akaba ari n'umunyamakuru wa mbere wa siporo muri Uganda, umunyamategeko wo muri Kenya Patrick Rokotieno Rumumba, umugwi w'abana b'ababyinnyi wo muri Uganda Tripogeto Kids n'abandi bo mu nzego zitandukanye kuri uyu mugabane. N'ubushimwe bugenewe abanyafrika barimo n'ababa mu makungu mu nzego zose zirimo ubudandaji, politike, ibikorwa by'ubugiraneza, imyidagaduro, ubuhanzi, umuco, ikoranabuhanga, siyasi no guhanga udusha. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Ukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugiye Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tugeze umwanya w'amakuru y'imikino tuhere mu Burundi. Ikipe y'igihugu y'u Burundi mu mukino wa handball yabatarageze imyaka 19 mu mikino ibiri ya gicuti yakinnye n'u Rwanda yatsinzwe rero iyo mikino yose. Umupira w'amaguru huza amakipe y'abakobwa naho mu Burundi ikipe ya Abuja Queens niyo yatsinze ejo ku cyumweru irushanwa ry'uyu mwaka. Izi nkuru zose turazigezwaho na Desire Hatungimana.
Ikibuga Umuco mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushibuseko bw'u Burundi niho umugwi wa Abuja Queens wagiye gutwarira igikombe cy'uno mwaka. Umupira w'amaguru wabigiye mutsinze Bonavine ibitsindo 4 ku busa mu iganwa rya Limited Women League. Uwo mugwi waciye usumbya Fofera yo mu ntara ya Ngozi inota rimwe ubona gutwara igikombe. Umumenyereza w'uwo mugwi Jumaine Niyonkuru amenyesha ko gutwara igikombe bitari byoroshye kuko barindiriye umunsi wa nyuma kugira bashobore kwambura icyo gikombe umugwi wa Fofera wari ugisanganywe. Yabwijwe ijya Amerika icyaba fashije kugira bagere kuri iyo ntambwe.
Icambere n'uburyo. Icambere n'uburyo hama urufite uburyo uca witegura. Ico nico cambere twarushije abari. Hama ikigira kabiri kubyerekeye mu kibuga indero. Indero kubakinyi, indero kubamenyereza, indero hose muri buja kuri ico cambere twashize imbere.
Urongo igisata cabigemeye mu pira maguru mu Burundi Kabura Eugene arashimye ngene iryo higanwa ryagenze kuva mu ntango gushika mu mpera. Amenyesha ko mu nkino mpuzamakungu abazohura n'u Burundi bazobona ko buri ku kivi.
Nkavuga ni kuko gero gumpira amaguru abigeme gwarashwe kuduga ku rwesha imishije uno munsi na umugwa cyo gusigena userikiri gwo hanze bazobona ko Burundi ufite abigeme bashoboye kandi umupira amaguru abigeme mu gica cy'u Burundi maze gutera imbere ku rwesha imishije.
Muri handball naho kuri uno wa gatandatu no ku Imana harabaye inkino za kivandimwe zahuje u Rwanda n'u Burundi. Imigwi yose yitegura inkino z'ikombe cy'isi kizobera muri Croatia mu kwezi k'umunani kuno mwaka. U Burundi n'u Rwanda bikaba biri mu bihugu bitanu vya Afrika bizitabira izo nkino. Izo nkino zabereye ku kibuga gishasha kiri munsi gato y'ikibuga citiriwe Pere I Nyamirambo mu gisagara ca Kigali. Ku munsi wa gatandatu urukino rwahagaze kubera imvura. Hasigaye iminota indwi ngo rurangire. U Rwanda rufise ibitsindo 49 kuri 28 vy'u Burundi. Kuruno w'Imana u Rwanda rwatsinze u Burundi ibitsindo 43 kuri 37 mu rukino. Burundi bwari bwatanguye buri mbere buza kugogwa n'iminota ya nyuma. Floribert Nimubona amenyereza umugwi w'u Burundi yabwiye Ijwi ry'Amerika icinkino mweri izo zifasha.
Urukino nkuru rudutegura mu gukosora tunenge tumwe tumwe tuba tutazi canke abakinyi bagiye barasubira inyuma canke kandi baratera imbere. Imatch nk'izi rero nizo zitwereka ati ubu mugeza aha hasigaye amezi ane urwego mugeze ko nuru. Ni nayo match rero zituma dukosora utunenge tumwe tumwe tuba tugifise ku buryo dushika mu gikombe cy'isi yose twamaze gukuramo udusotsi twamaze gukosora udukosa turiho.
Uwo mumenyereza yizera ko bazoshika mu kwezi k'umunani bameze neza kuko ibyo gukosora biracari byinshi.
Tujye kubandanya ari ibintu bitaratomoka neza. Ego cyane cyane la condition physique twazi cyane cyane kwibura yakora condition physique yo gukora condition physique ku buryo dushobora gukinana minota 15 ari home home dushobora gukina minota 20 ama defense yose nka 4-2 cyane cyane ko ibura yari abantu baterera kure ibyo byose si ukubivuga kuja kuri tableau no kuvyigisha ku munwa ifo kuja ku kibuga bigakosorerwaho.
Urongo ishyirahamwe rya handball mu Rwanda Twahigwa Alfred akaba yamenyesheje mugenzi w'u Burundi ko nabo mu kwezi kwa gatanu bazoje Burundi kubasubiriza mu ndumane. Desira Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Amakuru y'imikino tuyakomereze mu Rwanda. Ikipe ya APRFC ni ikiri ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda. Jean-Claude Munyandinda.
Mu mpera z'icyumweru gishize shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje. Imikino yari igeze ku munsi wa 25 nyuma y'uko wa 24 usubitswe. Kwa gatanu habaye imikino ibiri. Ikipe ya Gorilla FC yanganyije na Sunrise igitego kimwe kuri kimwe kuri Stade Bugesera. Kuri Stade Umuganda y'i Rubavu, ikipe ya Rwamagana City yatsinze Rutsiro FC igitego kimwe ku busa. Umutoza wa Rwamagana City Emmanuel Ruremesha avuga ko nawe iyi ntsinzi yamutunguye kubera ko ikipe atoza imaze igihe kirekire mu bibazo by'ubukene.
Ababeshye turi mu bihe bigoye pe. Kubera ko urumva iyo natangiye kugira mu mezi atatu atarahembwa biba bigoye biba bikomeye. Twagiye mu karuhuko kugira ngo ubuyobozi bwiyoorganize bubashe guha ibyo abakinnyi bagenewe, ariko ntibyakunda. Turaza dukora imyitozo muri kondisiyo zigoye cyane, zigoye ariko zigoye ku buryo nje nakubeshya imace nafite ubwoba kuko nitakaza, ariko ndashimira abahungu kuba bitanze bagakora ibishoboka byose, naho ubundi fiziki matwari hasi cyane.
Ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino itatu. AS Kigali yatsinze Mukura Victory Sport igitego kimwe ku busa kuri Stade Bugesera. Marine FC itsinda Musanze FC ibitego 4 kuri 1 kuri Stade Muganda y'i Rubavu, naho Police FC itsinda Lyon Sport ibitego 4 kuri 2 kuri Stade Muhanga. Ejo ku cyumweru nabwo habaye imikino itatu. APR FC yatsinze Bugesera FC ibitego 2 kuri 1 kuri Stade Bugesera. Etincelles FC inyagira Gasogi United ibitego 5 kuri 1 kuri Stade Muganda y'i Rubavu. Hanyuma Kiyovu Sport itsinda Espoir FC ibitego 2 kuri 1 kuri Stade Kamarampaka y'i Rusizi. Kugeza ubu nyuma y'imikino 24 kuri buri kipe ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda, ikipe ikiri ku isonga ni APR FC ifite amanota itanu na wili ikulichwa na Kiyovu Sport kumwanya waka wili na manota minogu itanu Rayon Sport ni yaga tatu na manota minogu na tanda tu kumwanya waka netu hasanga AS Kigali ifite manota minogu na wili Police FC izari yaga tanu na manota minogu tatu ni chenda yaga tanda tu ni Gaswaji United ifite manota minogu tatu na rinugi Etensele FC nayo ifite manota minogu tatu na rinugi kawali ya kainugi ikipe ya munani ni mukula Victory Sport ifite manota minogu tatu na ne Gorilla FC ni ya chenda na manota minogu tatu na wili kumwanya wa chumi turahasanga Musanze FC na manota minogu tatu ikipe ya Bugesera FC ni ya chumi na rimwe na manota makumyabiri n'umunani Rwamagana City ifite amanota makumyabiri n'atandatu ikaba ari ya cumi na kabiri ya cumi na gatatu ni Sunrise ifite amanota makumyabiri n'atanu ikipe ya Rutsiro FC ni ya cumi na kane ikagira amanota makumyabiri na rimwe Marine FC ifite amanota cumi n'icyenda ikaba ari ya cumi na gatanu ya cumi na gatandatu ano ya nyuma ni Espoir FC ifite amanota cumi n'ane n'umwenda bitego makumyabiri n'icyenda yari Claude Munyandinda I Kigali
Nshuti mukomeje gutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba n'aha tuyasoreje ndi Jeffrey Mutagoma na Jeta hani wamfashije kwegeranya ibiganiro